Kankwe sweche piro nye alire Omutima kwanje wabere buchura Ebyori kwenda nika Uganda yitu yeah. But you don't fear Leba tinyine vinji baby Nikankwe sije Omutima kwanje butagwa butaka Baby butagwa butaka Amagara ganje nikendiwe Nomkubia mama zimandotiwe Tinyine sente ngoba nkukume yeah. Mwonji wanje peyo Rika ngume kwesi jiwe Mwonji wanje Rika ngume kwesi jiwe Mikukunda Rika ngume kwesi jiwe Mwonji wanje Rika ngume kwesi jiwe Mikukunda Tiwande kutuwa rumangore Mkwanjure obero mugore Mubiafi we mkonjere raka Aise erije nina waka Amisho nikea ninka matara Echibunu ninko bugara Amino nikea ninko rubare yeah. Mazimata ineka biogu Nugo kutambula kache kache Etunye tunye wetu tutu Emitima yitu ebere niya Ebizi ugensi bibere hari Ebirunji godi bituzumu miso Nimukunda Ebirunji godi bituzo mumiso Nimukunda Leka ngume kwesi jiwe Mwonji wanje Leka ngume kwesi jiwe Nimukunda Leka ngume kwesi jiwe Mwonji wanje Leka ngume kwesi jiwe Nimukunda Kankwero kunda bahira ngore Amisho ni kenyo ngore Taine kamuga shemiro bukama Natambura ali nkenyana Taine mbariga ali nkagirasi Na yaka na singa hakwezi Emichwe yene singe ya bona I try mufunile yo benzi Na ka benzi Mama Leka ngume kwesi jiwe Mwonji wanje Leka ngume kwesi jiwe Nimukunda Leka ngume kwesi jiwe Erije Mwonji wanje Leka ngume kwesi jiwe Nimukunda Leka ngume kwesi jiwe
Kukunda kubanga na iwe
Mwonji wanje Leka ngume kwesi jiwe Mwonji wanje, leka ngume kwesi jiwe.